Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga hanini ku masezerano abarundi bateye ko gikomeye arusha mu mwaka w'2020. Ayo masezerano akaba arimo uburyo bwo gusabikanya ubutegetsi mu nzego zitandukanye za leta zirimo ibibanza muri leta no mu gisirikare. Bamwe mu Barundi barashima akamaro k'ayo masezerano, bavuga ko yafashije Abarundi kuva mu ndyane z'amoko no gukumirana zaranze Burundi mu gihe kirekire. Ariko hari n'abavuga ko ayo masezerano bamwe bavuga ko hari uburyo bwo gukumirana hisunzwe ubwoko arivyo bise quota ethnique mu rurimi rw'icongereza. Mu ndwi iheze rero Sena y'u Burundi yaragarutse ku bitigiri vy'abaserukira ubwoko mu nzego zitandukanye, aho twokwibutsa ko hari nko ibice 60% 40% mu nzego zitandukanye na 50% mu nzego zijejwe umutekano. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumire bakurikiranye hafi icyo kibazo kandi bahama bagize icyo bakivuga ko. Turi kumwe na ambassadeur Isidore Mbayihaga nawe nyine yakurikiranye icyo kibazo, ikayakurikiranye n'inama yabaye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Tukaba kandi turi kumwe na Idefonse Bwema ya Mukamunda y'Ingoma, akaba aba mu Bwongereza muri iki gihe. Turi kumwe kandi na Eric Zengimana yakurikiranye hafi ibikorwa vya Sena kuri icyo kibazo cha kota ethnique bitigiriza amoko mu nzego zitandukanye. Reka rero dutangure kuri wewe Eric Nsengimana, inyuma yaho inama nkenguzamateka y'u Burundi ihwereje icyo kibazo, icyo iyo nama yashitse ko n'ikihe? Ndazi ko mwari muri iyo nama.
Murakoze cyane. Twe twari muri iyo nama ariko turavye izo twashitseko, n'ubwo kota na kimwe twashitseko kuko intumbero y'inama nkenguzamateka ari ukubwiza Abarundi mu mico itandukanye kugira ngo bamenye gisha Abarundi biyumvira kuri ijya ngingo y'amajana 2086 ishyiraho amakota mu ntunze mu gihugu, ni ukuvuga mu buto bakaba umututsi bagakurikirana. Daboro bakabanza bari batuzaniye umuhinga abanza kutubwira ingene vyagenze imbere igituma basizeho iyo ntunze hirya article bakayishyira muri constitution, baratubwira igituma vyagenze kurya. Yari nyakubahwa perezida Domitien Ndayizeye aravuga ati twe twagarundi twayishyiriyeho ahubwo sedere impoze paro mediateur, ni ukuvuga babayibashyizeko ku ngufu ariko bayibasizeko ku ngufu kubera ko byari byabananiye kumvikana bari bagize iminsi batonda kugira bashobore kuraba icyo bahuriza ko bose biranka. Hanyuma cashyiraho iyo formule kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumvikana. Rero intumbero y'inama nkenguzamateka kwari uko abantu bavuga, hanyuma bakaraba ko by'ukuri bigikenewe ko iyo ngingo iguma mu ibwirizwa shingiro cyangwa ivamo. Hanyuma benshi mu bashoboye kugira icyo bashikirije ko hataragera. Impamvu nyinshi z'abatanzwe ngiraza kuguma tuzivugana muri kino kiganiro zerekana ko hataragera ko biva ku bashingiro.
Egome ku giti cyanyu mushya na Eric Nsengimana, ayo masezerano yarafashije Abarundi kuva mu ndyane z'amoko eka no gukumirana?
Ayo masezerano nubyo yarafashije kubera uko vyari bimeze ubwa mbere. Murazi ko harimwo ubwoko bumwe ubwoko bw'abahutu butari bufise ijambo mu gihugu, hanyuma baratora formule y'ingene abana bariya bashobora kugira kuja mu nzego vyoroshe kandi ntihagire ububareze. Uno munsi nivyo nubwo biterade hari impamvu nyinshi bashikirije zerekana ko bitarahera ivy'ubwoko. abenshi mu bavuze abahutu abatutsi bose bashikirije ibyiyumviro kandi barerekana ko by'ukuri hataragera ko biva mu ntutse biva mu ibwirizwa shingiro ariko nta n'umwe adashima no kubwanje ndashima iyo formite bakoresheje kugira ngo bose babe bashobore gushikirwa mu butegetsi kandi yaratumye habituze iratuma hashikwa ku bintu bidasanzwe byinshi kubaka igihugu bari hamwe nubwo bose batarabyumva kumwe ngo uno munsi bashobore kubikora mu bwirizwa shingiro kugira ngo by'ukuri twumve ko turi abarundi ivy'ubwoko dushobore kubirengera kandi icyo twabonye kindi na jewe mbona nuko ivy'ubwoko umwe wese abizana akeneye icyo ashaka ukeneye iki arashobora gukoresha ubwoko kugira ashobore gushikaho ariko muri rusange ugasanga by'ukuri ivy'ubwoko mu Burundi benshi barabirengeye.
Ambassador Isidore Mbayihaga, gukumirana nk'uko Eric abivuze abarundi batari bake bavuga ko cyane cyane byava ku zindi mvo atari ubwoko bw'abanyagihugu b'abarundi, ibyo niko namwe muyumva?
Jewe icyo turagihuriza ko kuko ugiye kuraba inkomoko cyane umuzi w'aya masezerano icyo yavuye ko urabona ko mu bisanzwe hariho ubwoko bumwe bwari bwaratotejwe, ibyo biragaragara twarabibonye. Hanyuma rero igihe ubwo bwoko buvuye hasi bugahanira agateka kabwo n'uburenganzira bwabo, ababatoteje urumva bagiye kubona yuko batagishoboye kubahagarika, nabo babona yuko bagize ubwoba kuvuga ati ntitwotwagwa n'abantu twagiriye nabi cyane twatoteje twagwanye, bahava baca bazana umugambi wo kutwihora. Rero urabona yuko baca bavuga ati reho twemere tuwukore nuko twosinya amasezerano yuko ubwoko bwose bwiyumva mw'intwano, kuvuga tujye hamwe twese, ntihagire umwe agira ubwoba buturutse kuri iki cyangwa kiriya. Rero baca basinya amasezerano. Mugabo icyo nagomba kuvuga kimwe ni uko mu bisanzwe ugiye kuraba kuva kiriya gihe amasezerano asinywe ukaraba gushika uno munsi, mu by'ukuri turabona yuko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ata murundi agiha agaciro, kuko abarundi benshi batari bake barabonye yuko atari urwango ruri hagati y'amoko mu Burundi, ahubwo byari inyungu z'abanyepolitike babonye ikintu cyocanishamo abantu kugira bishikire ku nyungu zabo. Ubu rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu agiye kubiraba umunyepolitike cyangwa undi muntu wese yoza abwira abarundi by'ubwoko nibaza yuko iyo bavomeye mu kipa kuko se benshi bamuha amatwi.
Ariko Ambasaderi Isidore Mbayihaga baravuga ibitigiriza 40% 60%, ariko hariho n'ubundi bwoko waba uri mu Burundi ubwabatwa bwo umva muri icyo gihe budakumira
wanashaka kuva kiriya gihe ubwoko bw'abatwa canke bw'abasangwa butaka nta kibazo cyari bwari buteye. Mugabo uno munsi urabona yuko kuva kiriya gihe basinye amasezerano abatwa basa nuko bari bibagiwe. Mugabo kushimira cyane cyane icyubahiro mukuru w'igihugu dufise General Major Ndayishimiye, niwe mukuru w'igihugu urumva yagezeho leta, turabona yuko yibutsa abatwa arabashiramo haba mu nama nshikirangahe cyangwa mu bindi bibanza. Ubu nabone nibaza yuko abasangwa butaka muriko muravuga nabone batidoga cyane, ahubwo bariko basaba gusa yuko ngira bokongererezwa. Mugabo nabone baributswe. Rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe ikibazo cy'ubwoko mu Burundi no munsi murazi yuko cyari ikibazo gihagaritse umutima barundi kandi cyateze umutekano muke kubera ubwoko bwose bwabundira ubundi cyangwa bukikeka bugenzi bwabwo. Ariko uno munsi nk'uko mwabibonye nawe mwabivuze gatoya mu gihugu cy'u Burundi ni uko abantu ngira bamwe babivuga atariho bari bavuze mu turenga paradiso gatoya, kuko amahoro n'umutekano uno munsi birahari. Kubona amahoro n'umutekano bihari ni ukwerekana yuko n'ikimenyetso cyerekana ko za ryane z'amoko atazihari. Uno munsi nta mututsi yovuga ngo umwanzi afise amugiye iterambere cyane amugiye kubaho ni umuhutu cyangwa umuhutu ngo avuga ati umututsi wuye niba amugiye ibi n'ibi. Mbere biranahimba washaho ugasanga umuhutu afise umwanzi nyawe avuga ati niba mbangamiye ugasanga ni umuhutu mugenzi we, umututsi ugasanga afise umwanzi kuri mugenzi w'umututsi.
Ego tugarutse ku rayo masezerano hariho umushikana Eric yavuze ko umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko ari amasezerano babategetse gutera ko igikumu nagomba ngaruke na nje kuri defense rugema hariho abantu benshi bavuga ko kugira ngo abarundi bumvikane ari uko bagabuye ku bitigiri by'amoko ari ibintu navyo nyene bidasa neza cyane gose ivyo mubivuga ko iki mushikana ntahe defense rugema
ariko twebwe abarundi dusangiye byose iki kintu rero cuko kuva ingoma y'ibwami itembagajwe birazwi neza yuko harakagwi byose byama kera bavuga ati umwero uvuye ubukuru ugakwira hose ariko ubu turabona neza yuko aho umenga ingorane ziva ibukuru zigakwira hose nta ngorane zihera mu banyagihugu ziduga zama ziva mu banyepolitiki muri abanyamigambi akaba ari zo zitera akaga mu gihugu murazi neza yuko intayo nuko ingoma y'ubwami mu gutembagazwa habaye akagwi gatoya k'abahutu n'akagwi gatoya k'abatutsi barwaniye gutwara aho niho byahereye mu 65 mu kwezi kw'icumi
ivyo n'ibintu bishobora gushitubira gushika canke ako kagwi abantu benshi bavuze ivyatumye haba ibyane z'amoko kwigungira ko ikabantu bakumira abandi none muribaza ko aho intambwe abarundi bageze ku uribaza idafase rugema ko bashobora gusubira inyuma ugasanga basubiye muri zone byane
ibyo bintu nibaza neza yuko kubera ubwicanyi bwahabaye ku bico gihe byatumye abarundi batinya abo bahutu n'abatutsi batinyana umwe akavuga ati intwaro yakoreshejwe nk'ikintu cy'ukwihora nk'ikintu cy'ukuvuga ati umwe mu kirundi bavuga ati nyine bwita mwifashe ikirindi umuntu aba ari ku ntwaro ugasanga nibo bavuga bati intwaro murazi ko bagiye baritirira intwaro ati intwaro z'abatutsi intwaro z'abahutu intwaro rusange rero ntawe uzi yuko izokwigira ishoboka kubera iki kubera haracarwa gutinyana uko kwizerana rero kuri mu banyepolitiki uko kwizerana bafatanya no gusahura itunga ry'igihugu no kutarondera kubisikanya ku neza ku ntwaro ibyo byose byo gutuma bashaka gutwara ku gikenye ibyo nizo bituma izo ngorane zitazohera vuba kuko abanyagihugu n'ukuri njyewe ndababajije mbega iyo abanyepolitike abo izo ncabwenge bari hejuru bariko baragabura ibibanza twa politike icyo umunyagihugu abyungukamo ni iki nta na kimwe kandi ikindi naco murabe neza ayo masezerano y'amahoro ya Arusha igihe yaba nk'uko perezida Domisi yabivuze muri iyo nama akavuga ati ibi bintu n'abahuza babitugobeye ko nabyo twashaka aho munyine muca mwumva neza yuko icyo kintu kitavuye mu Barundi nicyo gituma twebe tuvuga tuti ni ukuri iki kintu ni ikintu cyerekeye abanyepolitiki gusa nta banyagihugu babifisemo inyungu nta banyagihugu babona yuko bashobora kubazanira umutekano cyane kuko yaba ari ibintu biraba abanyagihugu bose ibi bintu hari hakwiye no kuba referendum akaba referendum kuko si ikintu gishobora gufatwa n'utugwi tw'abanyepolitike tw'abanyamigambwe ngo bavuge yuko ngo bagabura ibiti bya politiki abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro uno munsi hari abarundi ari impunzi hagati mu gihugu cyabo imyaka 30 iraheze icyo kintu mwibaza yuko kiva kuki abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro ariko abanyepolitike barabifisemo iyindi nyungu
Ambassador Isidore Mbayihaga mwavuze bimwe mu byatumye abarundi bacanamwo muri kahise eka n'umushyirantare defense rwema rongiyemo ibitari bike yavuze ko n'abarundi bagitinyana eka batizerana cyane rwose gushika ubu yavuze eka n'ababandanya gusahura ubutunzi bw'igihugu n'abatashaka kuva ku butegetsi ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora guteranya abarundi muribaza mwavuze ko abarundi bamaze gutahera intambwe ikomeye cyane rwose ibyo bibazo byose mubibona gute ibyo bari ibibazo bikihari muri iki gihe cyangwa n'ibibazo nabyo nyine ikorera toro nyinshi
hari ikibazo yavuze neza twumvikana ko nawe yavuze ati mu bisanzwe ati abarundi muri rusange bose barifuza kwibanira mu mahoro kandi uko n'ukuri kuko yavuze ati mu bisanzwe ibyo byaba bizanwa n'akagwe k'abanyepolitiki bavuga ati twebwe twarose kubera iki kibazo nyine cy'ubwoko none cyoramuka kivuyeho twebwe ntituzosubira kuboneka ibyo biyashoboka mugabo icyo yavuze kindi kamemeye ntari mbona kuko njye ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi mba hano ndabiraba mu by'ukuri ikibazo cy'amoko ugiye kubiraba nta kikihari kuko yaba kihari haba hari ihungabana ry'umutekano umutekano nawo uno munsi ni wose mugabo nagomba ngaruke ku ijambo nyiricyubahiro mukuru w'igihugu kuvuga yavuye mu rugendo hirya y'ejo intambara zisigaye uno munsi ni intambara y'ubutungane n'intambara y'ubutunzi nibyo ariko aravuga rero ati hariho abantu bagishaka kwigarurira iby'igihugu bikaba ibyabo nigo rugamba nyine cyubahiro arimo nigo rugamba abarundi basigaje gutsinda icyo kivuyeho umubano hagati y'abarundi urashoboka kandi iby'ubwoko bikazimangana kubera ubwoko turi turabona uno munsi bushobora kubangamira abarundi mu gihe batabwitonze ko neza ni ubwoko bwitwa inda ubwo rero niyo mugambi urabona ko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu na leta yiwe bavuga bati tugomba guhaguruka byanga byakunda ako kamwe kagwanya uko abarundi babana mu mahoro uko abarundi bafungura neza ubutunzi bakaba busabikanya tugakureho nibyo yavuze rugema ako kagwiro kariho kuko n'umukuru w'igihugu yabivuze ati hariho akamwe katagomba yuko ubutungane buba mu gihugu katagomba yuko ubutunzi busabika ngo iterambere ry'abarundi ribe ryose n'ako kagwiro kariho karagomba kutugura mugabo nabivuze kandi nubihagararaho nkabishimikira ko ikintu cyerekeye amoko kuvuga ngo ubw'ikinikarata yo kuvuga ngo ujya ni naka ndi mu bwoko tudasangiye ntitumukunda tumubwire gute ibyo byarakubwiye icyo avuze kindi ni iyo politiki yo yavuze ati abanyamigambwe barashobora kubwira abantu yuko boguma muri bya bihe bya kera kubera bazi yuko bashobora kubikamisha mu minsi ibiri imbere mu mashyaka politiki baba harumbi mugabo araganda ku munyeshuri ko Frederic n'ukuri nta kamaro y'uko umuntu yavuga ibintu atabona cyangwa ngo abicurike mu Burundi ugiye kubiraba uno munsi ujye ugatembera mu gihugu ukaraba ahantu hose ingene hameze nta muntu n'umwe wakubwira ngo mu Burundi twumvise ikibazo cy'ubwoko cyangwa ngo umuntu ariko aravuga ubwoko kanaka ubundi bwoko butumva ubaranywa igisigaye kimwe gusa n'uko ubutungane nk'uko nyine nshobora bivuze n'ukuri ubutungane ni ikintu nacyo gishobora guhungabanya umutekano cyangwa umuntu akitwaza akavuga ati banshira urubanza rube kubera rwaciwe n'udasangiye ubwoko abantu bakamwosha ariko cyangwa ubutunzi akavuga ati banaka mugabo nk'uko yabivuze neza umushingantahe rugema yavuze ati n'akagwi
gatoyi
kaba kagomba guhungabanya mugabo imiliyoni 10 z'abarundi ugiye kuraba hafi nka zose ugiye kubabaza iby'amoko ntabikihari
Eric Segimana hari abatari bake bavuga ko kubona abarundi baruhiye kumvikana ari uko bagabuye ibibanza mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko ari uwundi buryo bwo gukumirana ari ubundi buryo bwo gushyira ikumirana ry'amoko imbere aho mwebwe muvuga ko
icyo tuvuga ngaho nibaza ko atari ibyo kubera ayo moko nyine niyagize Uburundi twabyemera ngo byasize abazungu cyangwa iki hanyuma umugambwe wari ku butegetsi burona urabyinsitisiyonariza urabyemeza hanyuma urabishyira mu ngiro urirukana abo badahuje ubwoko nta yindi forumire n'imwe yari gukunda kugira ngo babagarukane atari kwemera ko
ubwoko bundi bwatawe bwemegwa bukaja muri ntunze bukaja muri leta bakerekana ingene buzoja muri leta kuko nabo wari kubabaza abo bayikorona babikora akababaza ati ubu rero ati ubwoko bwose ni sawa nimugende bazobashyira mu nzego atategeko ryanditse rivuga ko bazobashyira mu nzego ntibari kubashyiraho kubera ko n'abundi bari baze kubashyiramo bababona kandi bahari kandi baciye ubwenge kandi babana bari mu kibano kandi basangira inzoga cyangwa bakaba hari ubwenge rero nta yindi formule ni kwari kubakubwira cyangwa kubwira iki nta kindi kintu cyari gikenewe atari uko abicanditse cemera ko bategerezwa kujamwo vyanka vyahunda iki cerekana ko atari ukuyenda tubona ko abaganwa batagiyemwo nuno munsi batavugwa kandi ubwo bwoko bw'abaganwa busanzwe buhari mu gihugu ko urumva ko kera twatwarwa n'abami n'abaganwa n'abaki batareyeyo ngoma baciye bapfira rimwe umunsi babahindura bakaba ba repubulike ntibagiyemwo mugabo mu nama twarimwo baciye bavuga ngo iyo hageze ko bafata ingingo ujanye n'umugwi cyangwa uriya abaganwa barafise abaca bahengamira nico gituma batabasize mu ntuze
ndibaza ko ico kibazo mushikirije umushikana na defense Rwema afise ico akivuga ko
ego me arakoze kuvuga ibyo baganwa ariko rero jewe imbere yuko nirica nshikirije kuri ibyo nagira mbanze ndababwire yuko ibintu by'ivangura ry'amoko tudabura amoko atabaho jewe n'ukuri ndavyiyamiriza cyane niturondere ingene twubaka Uburundi nk'Abarundi by'amoko rero egume imbere y'uko ingoma y'ubwami itembagazwa nivyo ukuri havugwa amoko ane haravugwa abatusi abahutu abatwa n'abaganwa mbega none cerekana yuko ata n'ubwoko buhari mu Burundi mbega ubwoko burafutwa ngo nuko intwaro zihindutse ivyo birashoboya ikindi naco iyo muvuze muti mushinga na Eric muvuze muti nta ngorane zihari z'uko ayo moko yobandanya akoreshwa mbega ko tuzi ko mu ibizwa shingiro ari 60 z'abahutu na 40 z'abatutsi ari mukaba muzi 60 guteranya 40% ku ijana aho nyine mukabumva yuko hariho ikumirana kubera iki hariho abarundi atari abahutu kandi atari abatutsi iyo ni ikumirana rikomeye rero sinshigikiye ko amakote niko yohava kubera uze ntiwari ikumirana ahubwo ujya ukumirana nta kindi rigamije atari uko intwaro mu nzego z'igihugu mu nzego zikomeye z'igihugu mu nama nshingamateka muri leta mu basirikare n'ibindi urumva hashikwa ubwoko imbere aho gushikwa imbere ubushobozi ubuntu umuntu baramugenzura bakabona ko ikintu agishoboye ibyo bintu nibyo biriko birasubira inyuma uko bigenda niko twitandukanye uno munsi abana tuzobigisha kumenya ko ari abaganwa ko ari abatutsi ko ari abahutu bakurire muri ibyo bintu rero n'ukuri jewe n'ukuri ndasabye yuko abarundi twokubita agatima mungu ibi bintu ukabikuraho hakiri kare kuko nta kindi bigamije ataruguta
uburundi mu manga ego mereka ambassador mbayihaga nagira mugire icyo muze kuri ico cimbero gishikirijwe na defense Rwema hari uburyo bwotuma abarundi babandanya kumvikana babandanya ubumwe badakumirana ariko hatise badashize cyane cyane imbere ubwoko cyane badashize hari ikintu mubona cokorwa nkuko bavuga nta nyambo ibura gahunzi ayo masezerano ashobora kuba atari 100% meza ku barundi bose
murakoze cyane jewe ndamushigikiye kuri ibyo yashikirije mu by'ukuri ubwiye kubiraba mu Burundi bisanzwe atabwoko hari yabivuze neza kuko abarundi ubwiye kuraba basangiye imvugo basangiye imico basangiye ibyo bakunda nicyo kintu cyatugabuye kigatuma haba ubwoba hagati yaba na bariya kuko bavugwa ni kintu gikwiye kurandurwa kuko mu bisanzwe amasezerano nubwo bayashyizeho ntiyaba aya masezerano y'intapfa bavuga tubizoguma gucoye ko ari ubwira ngo Burundi bubanze busubire bwiyubake umurundi asubire yumve ko ari umurundi ntagume yibona muri ya shusho y'ubwoko kanaka kuko kugushanira na koje bugumaho mugabo no muse mwabwe muti cyo kugwa niki niki yewarashaka kiriho kirakogwa nuko ubiye kuraba y'ivyintwaro gusa kuko n'ubutungane hari gihe basanga bwafashije mu gutuma abantu bumva kumenga intwaro si yabo ugasanga umenga bararenganijwe nubwo bamuciye urugororotse akabona ko bebarucire kubera ubwoko mubwo urabona ko ikintu kiriho kirabo uno munsi abantu bose nabivuze abantu bariko barondera ikintu cotuma Uburundi bugira umugambi gw'iterambere n'ubutungane ukabitsinda Nyakuba Frederic nyakubare yuko aba bantu bose bumva bavuga bati nibibemo tubiragira kuvamo niki ubwoba burumvikana no kuvuga ati jewe kuva mbaho ayo masezerano abayeho nta kindi kintu ndabona nokora cotuma bangomba ngo bampe akazi aha canke hariya banzeza amabanga ya umuntu hagenda gusa yerekana ubwoko bwiwe agasubira abandi kubuvuga cyangwa kubuvuga akavuga ati ninavuze urwamo avuga yuko ibiye bitagaranza kandi nkabivuga ndo mudaka bazomakaza mugabo no muzika ikenewe nuko akazi cyane ibikorwa by'iterambere byuko guhakaje imbere ababishoboye hakaje imbere ababyumva hama hagashyirwa imbere ikintu cyitwa kundi na cyane cyane ko umubwirwa yavuze ati kuri urugamba rw'iterambere nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo cyo kwikumira cyangwa ngo gituma abantu batandukana aha twese tugomba kumenya ko n'umugambwe ari umwe tugomba kubamo umugambwe witwa igihugu abantu nk'uko mushyara yarugamba yabivutse ni ukuri barakwiye kumva kwiyumvamo kuba umurundi gusumba kuba umutuzi cyangwa umuntu icyo nticyashoboraga abantu bakabyumva bagahurira ku bikorwa bagakunda umurundi bakabukorera abantu bamaza kugira ubuzima bwiza nta murazo bakiza kubabwira ngo ubwoko n'ubu burakomeye kubera bose baza babayeho neza
egome kuneza
agomba kuvuga yuko abantu nibakura amaboko mu mpuzu na mwajya twaronse umukuru watuje imbere avuga ati ibyo bindi byatuma duta umwanya bireke umwe wese abyuka aje kubikorwa
n'Uburundi
buzoba buteye imbere injyana ziba zihetse
mugusozera ambasaderi izo mbayahaga nashaka nk'uko mpavanda bisaba abandi mugire icyo akamute abarundi kugira ngo babandanye basimbataza amahoro eka umutekano ubumwe gutsimbatare ikintu mwose abarundi niki amasegonda 30 ntorenza
ikintu abarundi twosaba nuko abarundi bokwemera ukuri amukuri kukavugwa ukuri kumaze gutsinda ikinyoma ukuri bakakubakira ko hama igihugu kikaba igihugu gitandukanye icyo twabonye kikirimo imigwi canke ukugabangana ubutegetsi hafatiwe mwamoko kuko icyo ndiko navuga ni uko abarundi bakwiye gushyira imbere ubwoko bwabo bwitwa Uburundi kuko umurundi atandukanye no kuba ngo jende umuhutu n'umututsi ndavuga yuko rero icyo twosaba ni uko batosa amazwa n'abantu bakigarukana inyigisho zo kuvuga ngo dufatire ku bwoko bwa duteze imbere
y'ishati idefense rwema namwe akamwotera abarundi mu ntumbero ko basaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
no basaba nuko abarundi tumaze imyaka myinshi turi mu ngorane z'urutagana ko abarundi nibaza yuko twokwita gatima mpembero tukaraba icigwa twakuye muri izo ngorane tukaraba yuko ubwo bwicanyi bwo kwicana bwo kwangazanya uko uhohotera ubuzima bw'abandi yuko atanyungu na ntoya hari umurundi abikuramo icyo nsabye abarundi rero ni uko twokurikiza iragi ry'umugani wa Rudolfo Rwagasore
namwe mushentaye Eric Nsengimana mu kanya gatoya cyane rwose mugire akamute y'abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
akamunotera abarundi nuko twese twoja hamwe mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyacu muri ubwo budasa bwacu tugashobora kubushyira ibyiyumviro hamwe by'iterambere igihugu cyacu guce kizokorokorora
mushe na Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya warabonse kugira ngo uganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ambasaderi Hizidor Mbayihaga namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire kuri ibibazo bikomeye idefense rugema ndagushimiye cyane nawe ku kanya watoye kugira ngo mushikirize ibyiyumviro bihambaye kuri iki kibazo nkoramutima mwakoze mwese turashimiye abanywanyi bose radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama.